radio indundi culture amakuru mu kirundi
tubahe mwiriwe tubahanikaze mu nano makuru radio indundi culture yabateguriye kuri uyu mugoro wa ku wa kabiri ni itariki ndukwezi ku 2025 haza kubagizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira abantu batatu bo muri zone murima ni muri commune Kayanza nibo bari mu minwe y'ubutungane kuva ku munsi wa mbere biturutse ku migeme mu muryango yagirijwe kuba yakoroyinda ku munsi w'Imana haravugwa indwara y'ingurube ibangamye ico gitungwa mu ntara zitandukanye harimo n'intara ya Bujumbura mu bushikiranganyi mu byo bujejwe harimo uburimyi n'ubworozi bumenyesha ko incanco ibihumbi jana ziriko ziyarondegwa mu myere ku munsi wa kabiri tubashikiriza inkuru ijanye n'amagara y'abantu uno munsi kaza kubandanya tubashikiriza ibijanye n'indwara y'imibembe Koffi Olivier Bentware mwabwivyuma Dieudonné niyo yanzigamije ndabashikirize mu kanya n'inkuru imwe mukwayo
Radio Indundi Culture
Nongere ndabahe mwiriwe duya no makuru yacu mu gisata c'ubutungane abantu batatu bo muri zone murima yo muri commune Kayanza niwe bari mu minwe y'ubutungane kuva ku munsi wa mbere biturutse ku migemo mu muryango yagirijwe kuba yakoroyinda ku munsi w'Imana uheze bakaba batabibwiye abajeje intwaro nizigi Imana Josée narongoye zone murima agasa aba abigeme batwara inda batifuje kubibwira abavyeyi babo babunabo babajane kwa muganga kugira ngo babafashe bongere bafashe abana babanyi nabo babonye ibibateye amakenga boza barihutira kubibwira abajeje intwaro aho mu ntara ya Butanyerera twakora mugenzi wacu Jana Himana
nuko inkuru ziva mu bajeje intwaro zibishikiriza ngo hari ku munsi w'Imana uheze aho mwigeme wo mu gacimbira nyakararo muri zone ya murima yavyaye umwana ariko abigira ibanga ntiyabibwira abo mu muryango wiwe guharagize igihe uwo mukobwa amagara asana yamucitse aratabaza ko bomuha imfungurwa mukuru we ngo vyaramuteye amakenga amubaza ko toba yavyaye ariko uwo mukobwa arabihakana acarasuzuma aho uwo mukobwa aryamye asanga huzuye amaraso umwana nawe yamutaye mu gipande cy'indobo arapfuka uwo mukuru we ngo yaciye amwihaniza ko icyo camuvuyemwo atohirahira ngo aje kugita ariko mu nyuma uwo mukuru we ngo yavuye asanga uwo mukobwa yagiye kugita mu kazu ka sugumwe ngo akaba yaciye atabazanye nabo ariko abo bose ngo nta n'umwe yigeze atabaza abajeje intwaro bimaze kuja hejuru abajeje intwaro n'abakoreye abushake mu muryango Croix Rouge bavuye batabara icyo kiziga kica gikurwa muri ako kazu ka sugumwe uwo mwigeme yaciye ajanwa kwa muganga kubera ko amagara yiwe atari yifashe neza kuva ubwo abantu batatu ari bonye na w'umukobwa mukuru we na nyina abo bace bafatwa bashirwa mu minwe y'Inyamiramabi kumva z'amatohoza bitewe n'uko bamenye ayo makuru ubwa mbere ariko ntibihutira kubibwira abajeje intwaro hakaba hari haciye ikiringo nk'icy'amezi abiri aho hari umwigeme w'umunyeshuri wo muri yozane nyene yaheruka kuvyara umwana aca muta mu gahinga arahunga uwo mwana ariko akaba yahavuye atorwa n'abahita Joseline Nizigimana arongoye zone murima ahamagara abigeme batwaye inda batifuje kwama babibwira abavyeyi abo nabo babajane kwa muganga kugira bafashwe amagara yabo n'ayabana akingirwe ababanyi nabo babonye ibateye amakenga byose ngo bo kwihutira kubishikiriza abajeje intwaro muri commune Kayanza n'intara ya Butanyerera Jean Himana kuri radio Indundi Culture
Jana Himana ndakomeje ko mu ntara ya Burunga naho abantu 15 barimo abapakurura n'abasoza ubwato bagiriwe n'icaha cyo kubomora urugomero rw'amazi kuruzi muragarazi rwari gubaswe n'ishiramwe soso muri hinguri isukari bakabare baciri umunyororo w'imyaka 20 bongera bategekwa kuriha indishi ingana n'imiliyoni 12 n'ibihumbi 200 mu mafaranga ya marundi ishiramwe sosumo hari mu rubanza rw'ikibiriraho muri sentare nkuru y'igihugu ya Rutana ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere mu rundi rubanza rwa kabiri naho uwitwa Niyonzima Eric yagirijwe gushaka kujabukana abana babiri bakiri bato mu gihugu cya Tanzania sentare ikaba yasanze ico caha kimwagira icimucira umunyororo w'imyaka ibiri inkuru tukayikesha mugenzi wacu Serge Sindayigaya akorera ngaho mu ntara ya Burunga haravuga indwara y'ingurube ibangamye ico gitungwa mu ntara zitandukanye hamwe n'intara ya Bujumbura nkuko aborozi baho babivuga mu nama yo kuri uyu wa mbere y'umushikiranganji wa mbere n'abajeje intwaro abarongoye abandi mu burimyi n'abagwiza tunga aborozi basavye ko incanco z'iyo ndwara zoboneka kugira ngo ntibandanye irandagata ubushikanganyi mu byo bujejwe harimo uburimyi bwamenyesheje ko incanco zigira ku bihumbi jana ziriko zirarondegwa Jota iratuzi
Eric inkuru nziza umwe mu borozi b'ingurube bo mu ntara ya Bujumbura asaba leta kubaronsa incanco z'indwara yama yazishe kira mwaka kubera kubura incanco
iyo iki nubwo ari kurirahera harakundi gukunurwe kandi ngo yishe cyane kandi jewe ku myaka amaze itari mike ndi mu mukyoko z'ingurube yomega sinika bona hala utatu kw'ingurube kwabaye rimwe mu ntara ya ngozi ya kera hari menga gwaragiza kamaro rero sinzi uko mushira nganji hari aicyoba bategekanya
ubushikiranganje bujeje ubworozi bumenyesha ko muri kino gihe ingurube zigeramiwe n'indwara y'agatuku. Umushikiranganje Kariniya Mbarushimana amenyesha ko mu bushikiranganje bariko bararondera incanci 100,000 by'iyo ndwara.
Uno munsi natwe twarabibonye, twabonye yuko indwara y'ingurube ngora yiswe mu Faransa Rouge de Por igerameye ingurube na cane cane mu ntara ya Butanyerera, Gitega na Bujumbura. Niyo ngwara ikaze cyane. Incanjo twarazirondeye, incanjo 100,000 turiko turazirondera kugira ngo turabe yuko iyo ngwara yohagarara.
Aha agira ko atera kamo.
Ico ntantera akamo cyane cyane abarongozi, haba barongozi b'intwaro na cyane cyane nabo mu burimwe n'ubworozi n'idukikije hirya no hino, nuko bodufasha bakibona ibimenyetso by'izo ndwara bubimenyesha hakiri kare. Tuzakusanga twisanga indwara yarandagase mugo mu gihe bari kuba babimenyesheje hakiri kare iyo ndwara itari kurandagata.
Kubera indwara z'amazishi bitungwa mu Burundi kubera atancanco ziba zihari, umushikiranganje wa mbere Nestor ntaho ntuye abona ko leta yoduza amafaranga ishira muri ico gisata.
Nivyo turazi yuko incanco zikenewe kandi henshi ubitungwa nyinshi atazihari, naco nibaza ko ari igikorwa bisaba ko muri aya mahera tuba dutegekanya muri leta duheza tugashiramwo uburyo bwinshi.
Leta y'u Burundi ikaba igize iminsi ihimiriza abagwizatunga korora ibitungwa vyinshi, aho ndetse ibemerera n'amatungo yo gukorera mu iyo migambi. Abagwizatunga bipfuza gukorera mu gisata c'ubworozi aha bakagira amakenga janye n'ikenaje incanco mu gihugu. Ni mu gihe mu kwa mbere mu mwaka w'2024 umukuru w'igihugu yari yakoranije aborozi b'ingurube bose bo mu Burundi, aho yipfuza ko ubwo bworozi bwotezwe imbere.
Jotan Iratuzi rusansuma yimbitsi janye n'uburimyi n'ubworozi igiye gutangura kuva kuwa 11 gitugutu no mwaka byameshejwe na Nicolas Ndayishimiye mu kiganiro n'amesha makuru cyo kuri uyu wa kabiri. Yasavye abanyagihugu gusubira kwitaba iyo rusansuma bagatanga n'ibiharuro vy'ukuri, abajeje intaro nabo akaba yasavye gusubira guhimiriza abo barongoye kurikira Nicolas Ndayishimiye.
Ubu twariko turigisha abakozi uca baja mu ngo no mu miryango gutororokanya ibiharuro kubijanye n'igisata cy'ubunimyi n'ubworozi mu buryo bwimbitse. Muri kuno kwezi turimwo bakazobiheza mu kwezi kwa gatatu ko mu mwaka uzoza. Iruhande yaho tugiye kubandanya byatohoza twatangura kuva mu mwaka w'uburimyi w'2011 ushira umwaka w'2012 mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi Enquête Nationale Agricole du Burundi. Twabonye yuko iryo tohoza twogerageza tukariryohora kurusha gutororokanya ibiharuro kuva mu kwezi kwa 11 kuno mwaka turimwo gushika mu kwezi kw'icyenda ko mu mwaka uza 2026. Ibiro bikuru bijejwe gutunganya ibikorwa vya rusansuma vyashaka gusaba yuko abarundi bazoba bariko barakogwa ko canke batororokanywa ko ivyo biharuro bosubira kwitabana umutima utekanye nk'uwo berekanye igihe twari muri rusansuma nyezina, bakakira neza abakozi buca baduga mu mitumba no mu misozi. Eka tubandanya kandi dusaba abajejwe intwaro ko nabo bodufasha mu guhimiriza abanyagihugu.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture makuru yacu arabandanya ku isaha 12:27 urugero rw'iduga ry'ibiciro Burundi buriko ruri hejuru ya 30% muri iki gihe rurateye impungenge bamwe mu banyapolitiki n'abadahani n'inyungu za politike. Mu kiganiro n'abamesha makuru catunganijwe n'ishirahamwe gishinze kurwanya igiturire Oricome kuri uyu wa kabiri, bamwe mu bacitabiye bavuze ko ivyo bitumwa hanini nuko abategetsi bamwe bamwe bafata minenegwe ivy'igihugu guca baja mu vy'urudandazwa, abahinga mu vy'ubutunzi bakabasaba leta ko yogabanya kanya gusaba madeni hagati mu gihugu kuko ari uruhombo udironkeje imana
intandaro yo kuduga kw'ibiciro kwibonekeza mu gihugu ni kubonwa kumwe na bamwe mu bari bitabye ico kiganiro catunganijwe n'ishyirahamwe rikome gishinzwe kurwanya ibiture n'isesa ry'amatungo y'igihugu Kaburiye Banza witonda arongoye umugambwe ya PDR avuga nk'abakozi ba leta basubiza ivyo bivye igihugu ku bushake ariko ntiyakugwa amatohoza yimbitse
abantu bakaza ngo genzanye amafaranga nari narivye ntabagiye kubikurikirana watwaye imyaka ingahe ndega amazu wubatsemwo bayafashe none nk'abo bantu barenga nk'ijana bagarukanye amafaranga cha bigende ugacuvuga kuraramye arabaho ntibikunda
ne Francis Rohera arongoye umugambwe FPI we abona ko arabategetse bafise inyungu mwihomba ry'igihugu nk'abakora urudandazwa
hashobora kuba ari habarundi bashaka kugihugu gihomba none wonsigurira gute ingene ushobora gukoresha amahera ya leta ukazana abahinga bose bige bakubwira ibikenewe byose ntihagira icyo bivuga ku mwaka gahera tacho wabivuzeko iyo abantu baje muri leta bazi neza ko amategeko abibuze mugabo bikageraho ari bo bagira ahubwo nico no kwita ihimiriza igihe abantu baduze umurindi wo gushaka kudandaza ni nkana babikora none ni kuki byabo babitunganya neza mugabo by'igihugu bakabitabagaza
icyumviro nk'ica gihuriza ko na Kabriere Rufyira arongoye urikome asaba ko gukora urudandazwa kubategetse ibyo hagarara
muri leta abantu boza gutwara abandi ubwa mbere ibintu cy'amafere bo bivamwe babadandaza ko nka muri leta nka bose nabadandaza ubukwere kandi navyo ni bituma ibi bintu bigora n'ivyo birimo
ko bwa reho singe ndakumana yigeze kurongora inama nshinga amateka ya Burundi ho inyanya guko amafaranga leta koreshwa kugira iryo doga y'ibiciro rihagarare
dufashe amahera y'itukoje kumwaka mwaka nguri kizere cyo habaneye ngibice nka 190% byama ari ibintu byo kuribwa gusa ibyozanya amahera ntibyigira byitabwaho ico kitahavuye ngo dupasse du budget social au budget économique ntimwibaze ngo ibiciro bizokwigera bigabanuka
imwe mu nyisho kuri iryo doga y'ibiciro itangwa n'umuhinga mu by'ubutunzi Dieudonné Ninteretse nuko leta yogabanya gusaba ide na mabanki yo mu gihugu
iki gihugu cy'u Burundi mu 2015 harabaye ingora abaho bafashe Burundi bese baragenda bije iragora tango fata madeni mu banki yo ngaha ideni je muri banki mondia cyangwa muri banki afrika de development baba ideni kuri gatatu kwijana ce kabiri bivana mugabo twebwe ubuye tujya gufata ideni rya 15 kwijana mu 2008 uburundi nta deni bwari bufise mugabo tugeze kuri 7 miliyari haje leta ishowe nk'ibi dukwemeta amafaranga berbe yaje pati uno mwaka du prevoye ko ata deni ubu ideni naho twafata zofata gatatu kwijana ibiri kiragabanye
ko bw'abahinga mu by'ubutunzi urugero rw'iduga ry'ibiciro mu gihugu rurenze 10 kwijana bibare biharuro biteye ubwoba ni mu gihe Burundi muri iki gihe bubarizwa ku bice birenga 30 kwijana
Udironkeje Imana na urakenu yabashinga amateka n'abakenguza amateka baranegura ko mu bigega by'ubushikiranganje butandukanye acibonekeza amafaranga agumayo ntiyagira icakora ivyo babishikirije kuri uyu wa kabiri mu gihe umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yariko yerekana cegeranyo c'ukungena amafaranga ya leta ariko arakoreshwa mu gice ca kabiri c'umwaka w'2024 ushi umwaka w'2025 yamara umushikiranganje wa mbere we yavuze ko gutanga amafaranga mu bushikiranganje byakozwe neza naho utunenge tutabuze kereriya kandi yavuye mu na mashinga mateka.
Abo bashinga mateka bavuga ko batewe impungenge n'ubutandukane bwibonekeza mu mafaranga ahabwa ubushikiranganje n'ayabikurwa n'ubwo bushikiranganje kwatangana nk'uko umushinga mateka Eric Shimirimana abishikiriza akibaza n'igituma bishika amafaranga akarenga kuyubushikiranganje buba bwahawe.
Ibiharuro bijanye na to ya liquidation na to ya dekesma usanga bitandukanye cyane kandi byari kuba byiza ibyo biharuro bibiri byegeranye muri buka nk'uko ubushiterukira komisiyo yabishikirije hajye imbere yatubwiye yuko iyo to ya dekesma mu gihe ari ntoyi byerekana yuko hariho abantu babadahimbawe na cyane cyane abusanga bakorana na leta mu by'amasoko
umukenguza amateka Leo Kadinda cyayisaba nawe ni ntaja kure akibaza ko atawujejwe gukurikirana kwa amafaranga atari ko ararenga kuyaba yategekanijwe
ngagoye gutangura ingene ibikorwa ngene usanga amahera yose yabikwezi kuri ico gikorwa ugasanga nta kimwe cyakoze ariko ugasanga amahera yarahenze cyo kuba n'ibintu bigoye gutahura none nindageze kubaba ko ayo mafaranga atangwa ayo mafaranga bariko arabategeze ninde yotoriza ko abategeze no kumaguma amahera yategeze gutangwa ari uko bamanje kubaba ko ayambere yakoze ibikorwa nibirinde rero yuko amahera yose abategeze yose
Umushikiranganje wa mbere Nestor Ntawuntuye yishuragira ati
Nivyo aha yatondo dekesema ya 60% harabaye akantu gatoye ko kutabisigura neza kuko n'igiharo kutagitanga kuko idya ni calcul arithmétique yatumye todo dekesema ikigwa kuri 60 euros mugabo yo twamanza tugakuramo ya mahera ya madete 700 miliyari no todo dekesema ikiduga cyane rera ha nibaza ko nakaherere kabaye todo dekesema iri hejo
kuri uyu wa kabiri umushikiranganje wa mbere yerekanye imbere y'inama nshinga mateka na nkenguza mateka zikoranye icegeranyo cy'ukugena amafaranga ya leta yakoreshejwe mu gice cya kabiri cy'umwaka w'amafaranga w'ibihumbi 2024 ushiri ibihumbi 2025 kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa gatandatu ibihumbi 2025 ikoreshwa ry'amafaranga ryarenze ko ku bice bibiri n'uduce tubiri kwijana ku mafaranga yategekanijwe gukoreshwa kandi yari yarongerejwe
Inama nshinga mateka yo irasaba leta gukurikiranira hafi kibazo cy'amashyirahamwe avuga ko arumwe k'abarundi gukora ubuzima mu bindi bihugu mu nyuma abo barundi bakisanga barahuwe ivyo abashinga mateka babisavye umushikiranganje n'imigenderanire n'ayandi makungu kuri uyu wa mbere higwa integuro z'amabwirizwa zarimwo ijanye no gukuraho impusha ku barundi bafise ibitabo by'inzira by'icubahiro canke ivy'akazi hamwe n'ijanye n'imigenderanire mu by'ubutunzi hagati y'Uburundi n'igihugu ca Serbia umushikira nganje Edouard Bizimana yavuze ko ico kibazo agiye kukivugana n'izindi nzego kugira ngo ayo mashira hamwe ahagarikwe ndetse n'ibihano bifatwe Iva Philben Ndwa Yesu akaba yimenyereza ngaha muri radio indundi kirutine
abashinga mateka bavuga ko batewe impungenge nuko hari amashira hamwe yemerera abanyagihugu kubarungika mu bindi bihugu bagiye gukora ubuzi ariko mu nyuma abo barundi bagasanga baribwe nayo mashira hamwe uyu numushinga mateka Celestin Yonsaba we abona ko leta ikwiye kubavunira kagohe
hari hamashira hamwe amwamwe ariko ariba bene gihugu ababwira yuko begeranya amahera ama bakazo bafasha kugenda hamwe mwoba mutaravyumva mwosohora itangazo kugira ngo mukebure abene gihugu bareke kwibwa hamwe ngo bazokwicuze mu nyuma
umushikiranganje w'u Burundi ajeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu aremeza ko ayo mashira hamwe asahura abanyagihugu hari Edouard Bizimana avuga ko yarayataronka uburenganzira bwo gukora umushikiranganje avuga kandi ko icyo kibazo kirengeye ubushikiranganje ariko ko butegekanya kuvugana n'izindi nzego kugira ayo mashira hamwe ahagarikwe
hariho ama agence yemerewe mugabo rero impande y'aya ma agence yemerewe hariho n'andi ma agence yaciye aca iruhande akaba ariyo sistema atwara abantu atacho yarishe muri leta ikibazo gikomeye cyane kirengeye na ministere aha ico turiho turakora twitegura gukorana n'inzego zibishinzwe zibifise ubushobozi kugira ngo amajanse yose ariko ikikamurikiza ataremewe gukora bayahagarika n'ibihano bigafatwa aha rero murumva ikibazo kirengeye ministere yonyene kugira ngo namwebwe muserukira abene igihugu kugira ngo nitwabitura muzodufashe kuko aba bantu bikiswa mukiza bariba bariba abanyagihugu
Uburundi buramaze gusinyiranira amasezerano n'ibindi bihugu bitandukanye harimo bimwe mu bihugu by'Abarabu amasezerano yo guhanahana abakozi biciye mu mashira hamwe ya hano mu Burundi arungika abakozi muri ivyo bihugu leta ivuga ko gushika ubu amashira hamwe arenga 50 ataremererwa gukora mu gihe ayaharugwa muri 20 ariyo yonyene amaze kwemererwa gukora
mu gisata cyo kwinonora imitsi ku munsi ugira gatatu wiganwa mpuzamakungu ryo gusiganwa ku makinga mu gisata c'abigeme riko ribera hagati mu gihugu hano mu Burundi umwigeme w'umurundi kazi Odette Nsengiyumva niwe yatahukanye ikibanza ca mbere kuri uyu wa kabiri abahiganwa bavuye muri komine Cankuzo gushika muri komine Muyinga mu ntara ya Buhumuza Detensengi yumva akaba yashoboye kwiruka ibirometero birenga 58 mu mwanya ungana n'amasaha 2 n'iminota 9 n'amasogonda 42 mu gihe yakurikiwe n'umunyakenya Kiplaga Monica Jenimo uno akaba yarushijwe amasogonda 12 gusa kuri ico kirere nyene urongwe ishiramwe ryo gusiganwa ku makinga mu Burundi Bernard Ntagumuka avuga ko ivyo arakunguko ku gihugu kuko ari gambere Burundi butahukanye kibanza ca mbere kuva amahiganwa atanguye tegugwa iryo higanwa rikaba ryatanguye ku wa gatanu gitugutu uno mwaka rikazorangira ku wa 11 gitugutu abahiganwa bava mu bihugu indwi byo ku mugabane wa Afrika n'u Burundi burimwo akaba arizo byitabiriye iryo higanwa
Radio Indundi Culture amagara y'abantu
Mwavyumvise ko ari inkuru y'amagara y'abaninkuru tubashikiza imisi yose ya kabiri uno musi tubandanya kubashikiriza ibijanye n'indwara y'imibembe muganga Joseline Sanze rugeza arongoye umugambi w'igihugu ujeje kugwanya indwara y'igituntu n'imibembe avuga ko iyo ndwara ivugwa ariko ashikiriza ko igitavuwe ku mwanya ishobora gutera ingaruka mbi zidakosogwa ku mugwayi iyi inkuru y'amagara y'abantu tukaba tuyategura na mugenzi wacu Alice Ndayizeye
indwara y'imibembe ni indwara iterwa n'umugera bita Microbacterium murepre kandi ni indwara yandukira biciye mu bihimba by'ihemero ni indwara ibonekera ku mabara ku mubiri agatangura kwandukiza ageze ku mabara gera kuri 5 ku mubiri nkuko twabashikirije mu nkuru yacu yeruka Joseline Sanze rugeze asigura ko umuntu yivuje kare ashobora gukira neza
indwara y'imibembe iyo umuntu yivuje hakiri kare ashobora gukira atazosiga ikimenyetso ahubwo atazosigara batati yarigeze kwa imibembe yarenyoye imiti akurikiza inkano za muganga munyuma agakira akabandanya ubuzima busanzwe
igihe ativuje kare rero atera aremba nkuko muganga abandanya bimenyesha
iyo ativuje kare atera aremba hari gihe ashobora kuba ariko arakanura bikanga ko amaso agaruka akubita ingohe kugira bisanzwe hari gihe umuntu ashobora kuba afashe isuka yarafashwe n'iyo ndwara atayivuje kare bikanga ko yirekura canke ari umuhini ariko arasekura gasanga intoki zishiye zigumayo aho rero nibimenyetso yuko nativuza kare ahubwo zizohava ziba zazindi tumenyereye ku bagwa ibibembe zigomba kwigonwa nk'izinyoni igomba gufata igikoko igomba kwigaburira
igihe rero umuntu abandanije yirengagiza kwivuza arashobora gushika no kubumuga
uko biyo bitera bara iremba mu mubiri niko iza n'ibimenyetso bikomakomeye hari bo byanyu by'ubumuga bacika amazuru bacika amano aho biba biko biraduga kuko uko ya mitsi isoza bwenge ifatwa nuko niyitera bifata gasanga hagezaho umugwayi agwayi mibembe ativuje kare ashobora kunyura kwikara ntamenye ko yariho nyoni cyangwa akomereka ikintu kikamukeba ntamenye ko cyamukebye abandi bakamubwira terega uraba wakomereka kubera ko uwo mubiri ducumva uri kuri we ubwo ubona ariko nta mitsi isoza bwenge igishikayo
indwara y'imibembe iravugwa mu Burundi kandi gakira
indwara y'imibembe irafise imiti kandi mu Burundi ifashijwe n'ishyirahamwe mpuzamahanga OMS iradushikira bivanye n'uko umuntu atari bwarenze amabara 5 ni ukuvuga ataragera hari yanduza abandi ahifata amezi 6 bivanye n'uko umuntu yamaze gushika muri cya gice cy'abanduza abandi arenze amabara 5 ku mubiri bashaka umwaka wose
Joseline Sanze rugeze hasigura ko naho ubumara bw'indwara buba bwaheze mu mubiri hari ibidakosogwa
hari abantu barakize imigera muri bo bashimiti imiti ariko kubera nimba yivuje ateba hariho kimwe kiro kigoye kugarura yamaze kugira ibintu byerekana ko ubumwe ngo buragucumita mu birenge yamaze kugira ibindi bimenyetso byerekana ko imitsi isoza bwenge hamwe hamwe irasinzikara imitsi isoza bwenge imaze kugenda igaruka
muganga Joseline Sanze rugeze ahamagarira umuntu wese kwihutira kwa muganga igihe cyose abonye ikimenyetso cya mbere atarasinzikara mbega birashoboka ko umuntu yo kwikingira indwara y'imibembe ni mu nkuru yacu yo hanyuma
Alice Ndayizeye urakeneye kuri iyo nkuru y'amagara abantu bari waduteguriye ne no kuri iyo nkuru nyine turangije kwa makuru yacu ku isaha 12:41 nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza nkengurukire bagenza mwese cyatere kugira ya makuru aboneke nkengurukire kandi na Koffi Olivier Rubin ntware yamfashije mu gabwe ivyuma Dieudonné niyo yanzigamiye na yabashikirije ndabifuze kwa namugira umugoro mwiza aho muherereye na gahwana